nzamba
nzambira samirana
Ndabahayikaze tutinamwe bagenzi ba radio inzamba gateka kawe mu makuru twabateguriye turi kwigira terezo rya 10 rusama umwaka w'2021 ana makuru muyashikirizwa na jewe Alisa Kimana nayo aza kubagezwe n'izingi ngonkuru nkuru zikurikira abantu 12 nibo bamaze kumenyekana ko baraye bagandaguwe 11 bahitanywe n'umutego watezwe n'umugwi witwaje ibigwanisho mu ntara ya Muramvya murabo harimo intwaza ngabo y'igiserikare cy'u Burundi ubonagira 12 n'umuyabaga yatowe ikiziga muri zone ya Kanyosha abamugandaguye bakaba batarashobora kumenyekana ubwo bwicanyi bukaba buterwa ibyatsi n'abaharanira gateka kazi na muntu murakwirikirana Pacifique ni nahazwe arongoye ishyirahamwe Fokode impunzi z'abarundi nazo ngo zirakwiye kwitabwaho kugira ngo ntizihebure Frederico bamvuga inyumvira yahoze arongoye igisata cya leta kijejwe kwakira no gusubiza muzaba baziteshejwe avuga ko guca mu migwi izo mpunzi ari bitera soni umakuru ajanye n'ubutunzi naho abadandaza barengeje ibiciro by'inzoga za Blarudi mu ntara ya Rumonge bari muyabira bategerezwa kuriha ihadabu rijanye n'ico caha ariko bavuga ko izo nzoga zibashikira zivuye kure bigatuma zizimba mukanya nido y'aya makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org
ana makuru tuyatangurire mu yajanye n'umutekano imidugi ne yarayiguye mu mutego w'abitwaje ibigwanisho abantu 11 barahasize ubuzima ibyo byabaye mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana rishira uwa mbere ku ibarabara ry'igihugu inimero 2 mu ntara ya Muramvya amakuru ava ku bitaro by'i Muramvya yemeza ko hari abandi bantu barenga 10 bakomeretse bamwe muri abo bakemeza ko n'imiduga ibiri yaturiwe n'inkuru ya Josephine Johnson Nkunzimana
ayo n'amaborogo y'umwe mu bakomerekeye muri uwo mutego nk'uko amakuru ava i Muramvya bivuga hari isaha imwe y'ijoro n'iminota 35 hafi y'ahakorera umuryango utabara imbabare kwa Huje abahegereye na bamwe mu bacitse ku icumu bavuga ko abantu bitwaje inkoho babanje kuzibira iryo barabara bakoresheje amabuye manini maze batangura kurasa imodokari batera n'amagrenade mu baguye muri uwo mutego hari abishwe barashwe n'abapfuye bahiriye muri zimwe muri izo modoka zaturiwe nk'uko ayo makuru abandanya abyemeza abantu 8 nibo bapfiriye aho nyene abandi 3 bakaba bapfuye bamaze gushikanwa ku bitaro bya Muramvya nk'uko amakuru ava kuri ibyo bitaro abimenyesha muri abo baguye muri ico gitero harimwo intwazangabo mu gisirikare Colonel Onesphore Nizigiyimana yahora akorera ya Addis Abeba muri Ethiopia muco bita East Africa Standby Force umwe mu bana biwe akaba yahiriye mu modokari mu bakomeretse harimwo abana biwe babiri hamwe n'umukenyezi wiwe nk'uko amakuru ava aho i Muramvya abivuga ku rubuga rwiwe rwa Twitter umukuru w'igihugu yiyamirije ico gitero avuga ko cagizwe n'abambuzi yavyanditse inyuma y'ivyo igipolisi caciye candika ku rubuga rwa Twitter kw'ico gitero cahitanye abantu 8 kandi ari ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho ariko amakuru ava ahabereye ico gitero yemeza ko abo bantu bateze uwo mutego atakintu na kimwe bigeze basahura ifatwa ry'abantu aho i Muramvya ryazindutse riba rirateye umutima uhagaze abahaba batinya abagwa mu mporero
asakamihana hose n'abo hari abapolisi abasoda ndakimanasiyo imbonera kure nizo zonyine zihegeye sangoma bafata abantu baragenda baramaze bajyana bagenda amatika atatu bajyana imwana kubera politiki batari mu muganda
gushika ku mutaga w'uyu wa mbere igipolisi nticari bwamenyeshe abamaze gufatwa uko bangana cyangwa ibitigiri bishasha by'abamaze kwitaba imana bari muri ico gitero
arakoze mugenzi wacu Josephine Johnson Nkunzimana mwishyirahamwe Fokode nabo basaba abategetsi b'igihugu gukora amatohoza yihuta kuri ubwo bwicanyi bwaraye bubereye mu ntara ya Muramvya abagirwa n'icaha bagahanwa n'amategeko atankunzi Pacifique ninahazwe arongwe ishiramwe fokode
rimwe na rimwe turatangara iyo tubonye abategetsi atani sahirahera nk'ibintu bibaye tamatohoza barakora bamaze kuvuga abateye ngo nabasuma nabambuzi nibaza ko be nuko kwihuta atari kwiza ni byiza ko bokora amatahoza bakatwereka bakoze ibyo bintu abaribo ubundi kuvuga ngo abasuma utanavuze n'ivyo bihije ivyo ari byo turiko twumva namajwi yandi yaho ibintu byabereye bavuga yuko bitaboneka ko abantu babateye barabasuma muri ico gihe bica bitangura gutesha agaciro ibiko biravugwa n'ubutegetsi muri kahise twarabonye abandi benshi bagiye bitwa abasuma abasuma bitwaje ibigwanisho bahava abandurukamwo abarongoye igihugu uyu munsi novuga ko nashimye kubona bwabaye bwa mbere president ayishimiye ahoza imiryango yabuze twahora tubona amenye ubwicanyi bubera handi hose agahoza ibindi bihugu n'abakuru b'ibihugu bahandi ariko abarundi bapfuye ukamengo navyo yahora bari kwarabona kuba rero uyu munsi yabikoze ni kintu ciza mbere akaniyemeza ko agiye gukora ibishoboka byose ngo atuze bene iyo migwi twona musaba kwijambo cyo carija mu ngiro akaza aritwara ikibazo by'abarundi bariko baricwa n'abica bagafatwa bagahanwa bagatuzwa kuko hariho n'abatari bakubona bikogwa nabo mu nzego z'igihugu cyane cyane mu iperereza risanzwe yagiye gukira umukuru w'igihugu tuboneho nakanya aho guhoza mbere imiryango yabuze
hari umuyabaga w'umusore yaraye yishwe atoga ikiziga mu mufurege hafi yaho yahora aba muri katiye Kizingwe biraha muri zone ya Kanyosha muri komine Muha abanyagihugu bakibaza ko byaba bifitanye isano n'imvo za politike bagasaba ko umutekano wocungerwa kuruta narijya uyo yishwa kirikiranye n'uwundi yatowe ikiziga mu nzu ku munsi wa gatandatu nawe akaba yari mu bimenyesha makuru yakorera Radio Culture ido nido na Delice Akamikazi
Amakuru dukura aho mu Kizingwe amenyesha ko uyo yishwe yari yagororobeje atari muhira ngo niho bamurondera kuri telefone baramubura hanyuma niho baca bumva abavuga ko ari kiziga cy'umuntu kiri mu muserege Bweze yishwe akaba afite imyaka iri hagati ya 45 na 30 ababanyi biwe bakeka ko uyo musore yiciwe ahandi aza gutabwa hafi y'umuhiri wabo
yariye umwana w'umuhungu kubera agacyaga ni kabeza yari batoye ikiziga aho batoye abandi itaye ni hafi niba baragenda iwabo abita kuri pankarte zibara imanuka kuri Nyabugete beach niho bateye ikiziga na trase n'imwe yerekana yuko yakiriye ngaho bigaragara nuko yari yakiriye ahandi bakaza mu kiziga bakagitereraho
ayandi makuru ava muri kantiye Kizingwe amenyesha ko yagandaguwe yahora ari umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu rwaruka rw'imbonerakure bakibaza ko yazize imvo za politiki umuryango wiwe usaba amatohoza akwiye kugira abakoze ubwo bwicanyi bamenyekane bongere bahano ubuyobozi bwa komine Muha mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura buremeza ayo makuru bukavuga ko n'amatohoza yatanguye
Tubibutse ko muri iyo zone nyene ikiziga cy'umuntu cyatowe kuri uyu wa gatandatu kimanitse mu nzu uyo nawe akaba yahora ari umumenyesha makuru wa radio y'imico kama
arakoze mugenzi wacu Delice Akamikazi amabi akorwa mu Burundi ngo yacane menshi harimwo n'urudandazwa rw'abakenyezi rwiyongera ku yandi mabi adasiba gukorerwa abanyagihugu umwari waranira amahoro n'umutekano mu Burundi ukababazwa nuko ivyo biriko biraba mu gihugu cyitwa ko kirimo inzego zikwiye umushinga wa manza Imakire Hunja arongoye uwo muhari akabishikirije mu gihe uyo muhari uri kuribuka kuri uyu wa mbere imyaka itandatu iheze batanguje imyiyerekano basaba iyubahirizwa ry'amasezerano y'Arusha n'ibyirizwa nshingiro hari kwigenekezo rya 10 rusama umwaka w'2015
umuhari wacu uhimbaza ugo rugamba rw'iyubahirizwa ry'amategeko y'igihugu amahoro n'umutekano aho abakenyezi b'abarundikazi barengeye ibibatandukanya mu mibereho yabo bagashobora mu bwifatanye bwabo gushikiriza mu ijwi rimwe abarundi n'amakungu ivyiyumviro bitatu nyamukuru kandi ngendegwa ko vyabahagurukije kuri uwo munsi navyo akaba ari ibi guhakana no kwiyamiriza ihonyangwa ry'amasezerano n'ibwirizwa shingiro agenga intwaro mu Burundi 2015 ubumwe mu guharanira uburenganzira bwabo hadakoreshejwe ingufu mu bihe by'itotezwa na leta y'u Burundi kugaragaza uruhara rw'abakenyezi n'abigeme b'abarundikazi mu guharanira impinduka bifuza mu gihugu cyabo umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi uboneyeho akanya ko kwibuka no kwifatanya n'imiryango y'abakenyezi basize ubuzima bwabo mu guharanira ukwishyira no kwizana na demokarasi mu Burundi ari bo Christa Beninya Imboneza yo muri province Bujumbura Charlotte Umugwaneza Claudette Kwizera Hafsa Mosi ikana bandi benshi ushika ubu nta butungane buraba kuri ibyo byose byabaye mu gihugu umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urifatanije kandi kuri uyu munsi n'abakorewe ayo mabi yose iyi sabukuru ibaye mu gihe hariho nyangwa rikomeye ry'agateka kazi na muntu mu Burundi na cyane cyane ibyaha byerekeye guhagarika no gufunga abantu hadakurikizwa amategeko kunyuruza abantu gufata ku nguvu abantu bifatiye ku gitsina urudandazwa ku bwinshi bw'abantu na cyane cyane abakenyezi n'abigeme ikano kunyaga amatungo y'abantu abakora ivyo vyaha harimo abajejwe inzego z'umutekano w'igihugu iryo hanyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi ribandanya arikogwa ataguhana kuri ho kuboneka kubakora ivyo vyaha umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi uriyemeje kandi kubandanya ingendo watanguje kandi wishinze wo guharanira umuzo w'u Burundi bwiza bwubahiriza agateka ka bose na demokarasi mu gihugu
Mwiyatanya n'impanuka naho abantu bane baritavye imana abandi batamenyekanye igitegere barakomereka biturutse ku isanganya y'imodoka yo mu bwoko bwa Coaster yunguruza abantu yishyirahamwe Tramoix ibyo bikaba byabaye ejo ku munsi w'imana ku ibarabara ry'igihugu nimero 18 ya Nyakararo Mwaro yari igeze ku musozi wa Nyagahwabare muri komine ya Gisozi Kioske zitatu nazo zuzuye bidandazwa nizo zaraye zihiye mu ijoro rya kejo ku munsi w'Imana buca ari ku wa mbere ngo byaturutse ku mucanwa wiyadukije muri kioski idandarizwamo impuzo iryo sanganya rikaba ryabereye ku mugwa mukuru wa zone Burariro iri muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza inkuru tubaza Trifine Kane wabo
igipolisi mu ntara ya Mwaro kimenyesha ko imodoka yo mu bwoko bwa Coaster yari kiduga ku mugwa mukuru w'iyo ntara kubera umuvuduko munini iyo modoka yoba yari irimwo ngo vyoba vyaranse ko ikaca mu ikorosi ari naho yacitse barabara itembagara hepfo ku mucamo w'umwonga igeze ku musozi Nyagahwabare wo muri komine Gisozi harejo ku munsi w'Imana ku ibarabara ry'igihugu nimero 18 ya Nyakararo Mwaro muri iyo sanganya abantu bane baritavye imana abandi bataramenyekana igitigiri barakomereka ico gipolisi kikabandanya kimenyesha ko abakomeretse baciye bajanwa mu bitaro byo mu Ijenda muri komine Mugongomanga ni ntara ya Bujumbura abitavye imana nabo baciye bajanwa mu buruhukiro bwo mu bitaro byo mu Kibumbu biri muri komine Kayokwe mu ntara ya Mwaro nyene ngo bikaboneka ariko ko igitigiri c'abitavye imana bishobora kwiyongera kubera bamwe muri abo bajanwe kwa muganga bari bababaye cyane mu ntara ya Kayanza naho Kioske zitanu zuzuye ibidandazwa nizo zaraye zihiye mu ijoro ryakeye ryo kuri uwo munsi w'Imana buca ari ku wa mbere biturutse ku mucanwa wiyadukije kuri kioske idandarizwamo impuzu iryo sanganya rikaba ryabereye kuri centre Buraniro iri muri komine Butaganzwa izo nkuru zikaba zemezwa na Kanyange Janvier musitanteri w'iyo komine Butaganzwa aho yamenyesha ko atabugizi bwa nabi bundi buri nyuma y'iryo sanganya
Inzamba
umakuru ajanye n'impunzi naho ngo gushira impunzu z'imahama mu mice gushika naho usanga bamwe batagifashwa abitwa ngo barafashwa nabo bagahabwa intica ntikize ngo nibara kumutemere bivugwa na Frederic bamvuga inyumvira arongo SFOR Arusha akaba yari igeze no kurongora igisata kijejwe kwakira no gusubiza muzabo abahunguka amenyesha ko izo mpunzi zikwiye gufashwa kugira ngo ntihagire abihebura ngo bakore ibihuye kumwiheburo amenyesha ko ico kibazo bamaze kugishikiriza ibihugu bisanzwe bifasha kugira ngo abo barundi bafashwe na rijya ico bahunze gikihari
iyo umuntu ahunze arahunga kandi mu gufashwa ntibaraba ingene ayimirwa y'abantu nkuko ibyo ni ibintu bishasha hashyira itahora ikorerako rero navyo nyene icyo udosanga bifasha leta y'u Burundi idashaka impunzi ziguma hanze kandi ataco bakoze kujyanye impunzi zihunguke mu mahoro naho nyene bica bituma abarundi bari muri ayo makambi zamahama baca bahunguka nko ku nguvu kuko atakundi bari bubeho ubu baratwandikira ubutumwa bwinshi baradutelefona tugira bati none muri mudufashiki mudufashiki ko tugire twitwe tuhomoke tubuze ingene dushobora kubaho urumva nibibazo mu byukuri biteye ubwoba nacyo gituma twagira dusubira dusabe HCR nibyo bihugu byafasha kugira ngo birabe ngene abantu ntibihebure ngo bagende kwisuka mu muriro batabishobora nibyo kwisuka mu miriro bw'amabibyara akarambaraye mu bihugu abantu bakisuka bavuga ati uwo duhe inkotwa kuma tutatagura natwe twashaka dupfe kuko natwaje dukera gusanga rero ibi byo kutuma abantu bihebura ni ibintu byo kwirinda cyane kuko nibyo bibyara ibi byabihebyi mu bisi kubera ko uko kwihebura kw'abantu batabona neza kazoza biratuma abantu bafata inzira zidashika
dutandukire amakuru ajanye n'igisata cy'ubutunzi ihadabu riri hagati y'ibihumbi 50 n'amajana 200 iyo yaciriwe bamwe mu badandaza b'ibinyobwa bya Bararudi mu gisagara ca Rumonge bagirijwe n'igipolisi hamwe n'abajejwe intwaro kuba bariko bagurisha izo nzoga ku giciro gihanitse abo badandaza bo barabihakana bakamenyesha ko inzoga bisaba ko bazikuri Bujumbura zigashika zibazimvye inkuru tubaza Blaise n'ijwi imbere
Kushika kumugoro wakuru yu imana na binyogwa vya Bararudi vyarangwa mu bubare butandukanye bwo mu gisagara ca Rumonge isoko rya radio inzamba muri iyo ntara rivuga ko aho bibonetse naho amusteri ndende yagurishwa mu 300 by'amarundi mu gihe giciro kizwi ari 1900 amusteri ntoya yayo nayo ikagurishwa 2000 mu gihe hayazwi ari amafaranga 1500 ivyo byaratumye haba umukwabu w'igipolisi kumuhinga mukuru w'Imana abari ko bagurisha ico giciro barahagarikwa bamwe barafungwa bavare batangishijwe amande ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 200 nkuko amakuru ava mu Rumonge abivuga basigura ko kuva ibarabara Bujumbura Rumonge ricitse imodokari za Bararudi zitarasubira gushikana ibinyobwa byaryo mu Rumonge abo badandaza bavuga ko inzoga bafise bazigura ku icupa i Bujumbura naho nyene bigasaba ko bakota imodokari zibiri yikura inzoga mu gisagara ca Bujumbura ikazishikana ku ruzi Kirasa ahacika iryo barabara hamwe n'izikura kuri urwo ruzi Kirasa gushika mu Rumonge kuzijabukana ikiraro nabyo nyene zirarihigwa nk'uko bavyigana abo badandaza baratomora ko baharuye uburyo bakoresha batagurishije ico giciro bosanga bahombye cane bagasaba abajejwe intwaro n'igipolisi kumenya ibihe intara irimwo bamwe mu bafise ububare bahisemwo kugara nk'uko baba mu gisagara ca Rumonge babivuga ingaruka zijanye n'icika ry'ibarabara Bujumbura Rumonge ntiziriko zigarukira ku binyobwa bya Bararudi gusa amakuru ava mu ntara avuga ko n'amasitasiyo amwe amwe ibitoro byabuze havuyemo isitasiyo imwe ibikura mu ntara ya Gitega nico kime kandi n'ibicuruzwa by'ishirahamwe Savonor ayo mashirahamwe yose cyo kimwe n'abadandaza ibitoro kugira ngo bashobore gushikana ibicuruzwa byabo botegerezwa gufata ibarabara Bujumbura agenda Matana bagahingura mu mugwa mukuru w'intara ya Ruguru ariko amakuru ava mu ntwaro avuga ko izo ngorane zigiye gutorerwa inyishu kubera ibikorwa byo gusanura iryo barabara byatanguye kuri uyu munsi wa mbere
igisata cya leta kizejwe amabarabara gifatikanije n'ishyirahamwe ry'abashinwa bakaba bariko baragerageza kurondera iyindi nzira y'infata kibanza iyo birakoreshwa mu kurindira ko ikiraro cya Kirasa gisanurwa kugira ngo ibyo bibazo by'abadandaza bitorerwe umuti aya makuru tuyasozerere mu bijanye no gutoza ikori aho abatoza kori bo mu ntara ya Makamba bidoga mu makomini atandukanye agize iyo ntara iyo myidogo ikabituruka ku gahembo k'intica ntikize bahawe inyuma y'ukwezi bari bamaze ku kivingo kandi barerekanye isemo ku mwimbo binjiriza makomine inkuru ya Diane nkuru nziza
Bamwe mu batoza amatagisi mu makomini atandukanye agize intara ya Makamba baridoga ko bahawe agahembo gato cyane ugereranije n'umwimbo batanze ku bikorwa bakoze kuva bahawe ako kazi mu kwezi kwa Ntwarane abo batoza amatagisi y'amakomine atandukanye y'intara ya Makamba babwiye radio inzamba ko baronkejwe umushahara w'amafaranga 2900 z'amafaranga y'amarundi ku kwezi kandi abatondijoro bagataha irindi abari ku kivi kuri ako gashahara baronkejwe ngo harongera ko amafaranga 1000 baronswa byo gufungura ku munsi nayo nyene bavuga ko adakwiye uravye igiciro cy'ibifungurwa vya kino gihe. Babajije abarongo ya makomine bakababwira ko nayo yo gufungura aharurwa mu gahembo baronswa. Abo batoza amatagisi bakavuga ko batumva ingene baronswa agashahara kangana nkuko kandi baradugije bimwe biboneka umwimbo uva mu matagisi atangwa ugereranije n'ayatozwa n'abahahora. Aho abakisunga icegeranyo cyatanzwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati aho intara ya Makamba yinjije amafaranga angana imiliyoni ijana na mirongo ine n'ibihumbi amajana atandatu na mirongo itanu n'atandatu n'amajana icyenda na mirongo ibiri yari yatojwe ku kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Mu gihe uwo mwaka uheze hari hatojwe amafaranga angana n'imiliyoni mirongo umunani n'indwi n'ibihumbi amajana icyenda na cumi n'umunani n'ijana na mirongo ine n'indwi. Abo batoza amatagisi bakaba bari batowe mu batagira akazi mbere ngo bikaba byaranateye n'impari aho bamwe mu bagize inama mpanuzwa jambo bari banse ko hajamwo abo mu bwoko bw'abatutsi. Amakuru Radio Inzamba yaronse akavuga ko ahanini ivyo vyakozwe muri komine ya Makamba. Inosa n'impagaritse hasanzwe ari cegera c'utwara inama mpanuzwa jambo y'iyo komine anaserukira umuhuza w'abarundi mu karere k'ubumanuko ariwe yafashe iya mbere asaba ko abahabwa akazi ko hozamwo aka mwana wa mama. Tubamenyeshe ko n'abakuwe muri icyo gikorwa ahanini bari bagizwe n'urwaruka rw'imbonerakure za CNDD-FDD nabo nyene bakaba bidoga bavuga ko babahindutse kandi bari bashinzwe icyo gikorwa nk'agashimwe ku bikorwa bakorera umugambwe. Uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka Inosa n'impagaritse aserukira umuhuza mu ntara ya Makamba ngo agire icyo ashikirije kuri iyo myidogo ivugwa ko hakoreshejwe akankuzi na mwana wa mama mu kuronsa akazi abo batoza kori bo mu makomini. Nayo kuri iyo myidogo y'agashahara twarondeye abo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ariko ntitwashoboye kubaronka.
Mushimire mwezi wacu Diane nkuru nziza akaba no kuri iyo nkuru dushe dusozerera ko ano makuru twariko turabashikiriza tubakengurukire mwese mwadukurikiye abegeranije ano makuru bakoze cyane Arisa Kimana nije naye ko ndayabashikiriza nkaba ndabifurije kugira amahoro ahiwanyu naho ubutaha.